Tushimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri kwa mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi. Muri Uganda turiyo ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 I Kisoro. Ku isi hose turi live kuri Facebook yacu na wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, YouTube, Instagram na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwagiteguriwe kandi mbwiye kugishikirizwa na Diana ni nahazwe ndi muri studio yinzwe.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga yuno munsi nkuko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye twatumiye umufasoni Micheline Barandereka yatanguje ikigo citwa Shekina Center kiri muri commune ya Rusaka ni ntara ya Mwaro mu Burundi. Bice mu mugambi wiswe ishure ryanje umuhana wanje canke muhiri wanje, ikigo Shekina kiragaburira abana baciga ko kikongera kigashigikira abavyeyi babo bice mu migambi ituma ubutunzi bwabo bwisununura. Hari abafasoni b'imwaro bemeza ko bate imbere ku buryo bashoboye kubaka amazu biciye muri Shekina. Hagataho abana biga kuri iryo shure bari mu ba mbere baronka amanota meza kandi atari mwaro gusa ariko ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi. Ibanga ry'ubumenyi bwabo ni ryahe? Amateka ya Shekina burya atangura ryari? Shekina bivuga iki? Shure ryanje muhana wanje bisigura iki? Utu tubazo turi mutwo tuza guca ijya nino muri sanga yuno munsi. Madame Micheline Barandereka yatanguje ico kigo nkuko nabibabwiwe niwe mutumire wacu turi kumwe ngaha muri studio y'indwi. Micheline, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Mwakoze cyane.
Mwakoze kwita butumire bwacu.
Mwakoze namwe kudutumira.
Mbona Washington ibafashe neza.
Ego. Ego cyane.
Ego. Nuko rero turaza kugaruka ku vy'ikigo mwatanguje, muratubwira abana baciga ko imigambi itandukanye muri ko murakora, ariko imbere yuko tubijamo byose hari wibaza ngo Shekina, tubanze tuje kuri Shekina ubwayo. Shekina bisiguri iki? Kubera iki Shekina?
Mwakoze. Izina Shekina ni izina kiheburayo rivuga ukubaho kw'Imana, no kuvuga ngo, no uvuga mu gifaransa la presence, no kuvuga ngo aho ubona Imana. Rero byavuye mu nkuru y'Abisirayeli bariko barava muri Egiputa bajya mu gihugu cyabo cy'amasezerano ya Isirayeli, hanyuma Imana igenda irabayobora. Yarabayobora ku mwango ikabareka igicu icyo bitutu, bakagenda bagikurikira ko ntibari bazi iyo baja. Hama mu ijoro naho hagaca haza ikindi kintu kibayobora, yari umuriro bagaca bashobora kubona kugira rero ngo bashobore gutambuka ijoro n'umurango. Tubisanga rero mu kuvayo igice cya 13 umurongo wa 21. Aho rero kwari ukubaho kw'Imana bakakubona, bakabona ko iyo mana iri kumwe na iyo mana ikabayobora. Nuko natwe twavuze tuti ni gute bariya abantu bataye ibyizigiro bumenya ko Imana iri kumwe nabo? Ni gute bumenya ko Imana ishobora kubayobora bagashika ku mugambi mwiza? Duca tuvuga tuti icyo kigo tucite Imana iri kumwe nabo bayibone nkuko abanyisiraheli bayibona. Nuko twabicaguye.
Nuko rero ico gihe mu vyumvira hari ryari? Ikigo Shekina kimaze igihe kingana gute?
Cyatanguye mu 2011.
gitangurira ku migambi iyahe ahanini
twatanguye ku mashuri imigambi yo gutanga indero nziza mwi babandi batishoboye mwi babandi batayivyizigira mwi babandi ubukene batabona kazoza twe amashuri tubaka amashuri hanyuma kugira ngo dushoboze abo bana kuja mu mashuri benshi barabizi yuko abana bava muri jya mihingo ya ruguru kuri igisagara benshi bataja mu ishuri usanga hari ibibazo bitandukanye bibatuma bataja mu ishuri twebwe rero twatanguye tuza tuvuga tuti indero kuri aba bana kandi indero nziza indero ya karorero
muravuze muti mwatanguriye ku mashuri umuntu akibaza amashuri muvuga ni gute Shekina ifise amashuri ya gute nahereye kuri kangahe mugeze kuri kangahe
twatanguye ku mashuri y'intango abayamwe bita ya zero maternelle hanyuma bamwe bimenyereza babana bato bimenyereza hanyuma turaduga turashika muri amashuri mato mato ayo bita ya primaire hama turaduga turashika mu amashuri yisumbuye atuma abantu bashobora gukora iki examina bakagenda muri kaminuza no kuvuga rengo bahera muri zero bagashika muri 13 bagaca baje muri kaminuza ahandi
no kuvuga ko 2011 niho mwatanguye turi muri 2024 umusheki na wambere nyimba ariko twomwita ubunye arageze guca muri university muri kaminuza
ego cyane baragomba baje muri kaminuza barakuze bamwe n'inkumi abandi misore kandi byukuri turabishimira Imana
ego mugeze kubana bangahe
dufise abana 300 na 75
mwatanguriye kuri bangahe
twatanguye kubana 40
matanguriye kubana 40 umuntu umushikanye mwaro ndahibuka kera tuja yo gukorera ibiganiro ntihatenye macane ariko nanone sinkibujumbura hadushikane twumve Shekinaho yubatse mu icungararo yaho ni hagati mwaro muri Rusaka mu kigo kingana gute kugira ngo twumve Shekinaho yubatse nuko bamerewe abantu bahariye
aho turi sikure ya y'umugwa mukuru wa commune ya Rusaka ni birometero nka 3 hanyuma turahantu bita mu mahwane ni kuvuga ngo turahantu nko kumasanganzira aho ibarabara rimwe gutwara inyakararo yahandi ikagutwara imurambya donc ikagutwara mu ishombo ahandi ikagutwara ifota donc turafise ni nkihuriro ry'amabarabara ahandi naho ikagutwara mwijenda aho rero ni ku musozi witwa Machazo ariko kandi na Sukoline canke uwundi mutumba witwa Rugoti abantu baho babeshijweho n'uburimyi babeshijweho no kurima no gukubita isuka hariho n'igitegwa cicayi mu ntara ya Mwaro hanyuma hakaba ikikijwe n'amakomine 6 amakomine 6
akakabazo nakabaje ndabishaka kuko muvuga ngo amajana 375 naravye amafoto y'abari abana murera ingene baba baberewe nkaca mbona imwari ingene hasa nkiyumvira amajana 375 nkeka ko abana benshi bifuza kuja mu Shekina uravye ingene baba bambaye uravye ingene bafungura ku mafoto naravye ni kuvuga ko muragira ngo babe bake canke hari tabishaka bataza kuko amajana 375 uravye aho mwaro iri n'abayikikuje n'abanyagihugu bari nibaza ko ato woreka kwifuza kwiga muri Shekina
ego abana ni benshi bakeneye ubwo bumenyi bakeneye kuba muri Shekina ariko natwe uburyo ntigo dukundira ko tubafata bose hanyuma kandi murazi yuko kuko twavuze ko turi mu gisata c'indero ishure rimwe ntibishobora kurenza abana 35 ari n'amategeko ya UNESCO urengeje 35 bajya barenga ko baherekeje abandi umwarimu ntashobora kubakwikira bose nico gituma twebwe duca dufata abo dushoboye kandi dushobora guha bwa bumenyi twifuza nk'uko amategeko ya UNESCO bivuga rero turengeje byo tugora no dukora ibyo dushoboye aho duhambije twizera ko hagira abandi baza nabo bakadusahiriza bakadushoboye
ababyeyi barabitahura canke
ababyeyi
kose badashikirwa
biragoye biragoye nukuri ubuli mwaka turahamagara abaza kwiyandikisha haza nk'amajana 2 turondera 35 ababyeyi bararira abamama bararira ugahe ukinyegeza kuko ababwira uti ntibishoboka ati none uwanje ko atagiyemo none uwanje ko atagiyemo ariko kandi ntibashobora kujya mu bose nikibazo nico gituma twohimiriza nabandi bakaza bagakora imigambi nkiyo
muca mucagura gutabwira ngo umwana mu mwakire none
nikibazo ciza hariko ibisabwa kugira ngo umwana uvuge yuko ari umwana adashoboye abiwabo badashoboye kumufasha turaba rero yama bya bindi biri muri ministere ya solidarite birahari ukaraba rero haba inzu abamwe imeze gute mbega yo bafise ikimusahiriza ku kwezi ico bita revenu mensuel mbega arashobora kuvuza umwana yagwaye mbega arafise igitungwa gitabira uyu mirima nimba afise imirima mbega arafise hakubita isuka ukagenda urarabaza amakriteri yose naho nyene ugasubira ukagaruka ugacura ubusinzi kaye gusumba abandi byagoye ni gikorwa kigoye kuko ubu ufise benshi benshi cyane babikeneye benshi cyane ubona yuko bari muri uwo mugwi bica bigusaba kuguma ugenda umanuka gushika utore ca gitigi 35
murakoze gose madame Micheline katuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijuri ya Amerika afite ibibazo bitandukanye Jean-Pierre ikaze ku ijuri ya Amerika no muri isanga
ego me ndashobora kubaza ikibazo
ego aho muherere hama muce mubaza
ya mbangaha muri inkuze ozambiro za DC Montgomery County Maryland nagomba kubaza yo mugambi madame Micheline afite ni ingabirano y'Imana nagomba gusa kubaza yuko bahejeje y'icumi bamwe boja mubandanye bakaja muri university bagaheza high school bakajya muri university abandi bakajya mu mashuri y'imyuga nk'iyo kubarira kuko nk'ubu ndafise abantu b'inshuti umwe n'umwe engineer civil ari muhira depuis 7 ans ariko wahejeje kubarira we ni business man yaraguze ni machine murakoze
umwashaka kubaza nimba hari imigambi bacaba bategekaniriza bagiheza kwiga
yego me harya bahejeje y'icumi bamwe bakajya ibisanzwe bijya by'imyuga abandi mugabo bakabandanya byo bakababwira gusa ntuzeye difference ubishobora gatora
murakoze cyane Jean Pierre mugira umunsi mwiza
yego mwana
yego akabazo ka Jean Pierre
ego ivyo avuga nivyo aho tugeze sitwebwe gusa n'isi yose nuko kwigisha abana kuburyo ejo bashobora guca batangura ubuzi bwabo batangenda kujya gusaba ubuzi twegeye rero turafise ico twamaze gushiraho ni kintu citwa entrepreneuria nuko uvuga ngo umwana turamwigisha entrepreneuria turayikora akayibona twaratanze impene mu mihana umwana wese arafise impene iyo mpene ni imusomesha utugomba rero ko umwana akura abona yuko nimba impene ishobora kumusomesha nuko impene yoshobora gutunga ubuzima bwiwe na karero k'impene mugabo tuba tugomba kumweka yuko birashoboka yuko nubwo yoba yahejeje amashuri agaruka akorora canke agakora ikindi gikorwa kimuzanira amafaranga twegere nta yindi myuga turashiraho kuko leta isaba yuko ufise ishuri nk'iryo ntucanga n'imyuga ucukora ibintu biri separe ni ukuvuga ngo imyuga ije ukwayo ishuri rindi rya risanzwe formel ikagenda ukwayo naho rero twe duca dushiramwo ako kantu ka entrepreneuria turafise uko duhingura amasabuni abana barabibona tuguhingura amasabuni abamama bakayagurisha abana bakaronka amasabuni ariko kandi bakabona ko hari ifaranga rivo muri ayo masabuni tubigisha rero kugira ngo bamenye naho bariko bariga ko bateza kwikorera umugambi nibasohoka
muti impene irigisha umwana nsigure twumviye iyo nkuru y'impene
irigisha umwana n'ubutunzi bikomeye hari iwacu muri mwaro muri Rusaka ni gitungwa kizana amase hama ya kizanya amase bakimbura bagashobora kuzana ivyo kurya bikwiriye bagaburira abana ariko kandi ni kintu kizana amahera iyo imaze kugwira turavuga tuti zimaze kuba zine yaravyaye ugashobora kwikoramo imwe ugashobora kurondera ibikoresho vy'uwo mwana ugashobora kuvuza uwo mwana ugashobora kwikenura ku kugira ngo wa mwana abandanye yiga ku ishuri iyo mpene irasomesha umwana iyo mpene iravuza umwana iyo mpene irashobora gukemura ibibazo byo mu rugo mu muhana w'uwo mwana iyo mpene rero abana nibo bahavuye bayita sikunza kubivuga mugabo ni nk'impene y'igitangaza mu kifrance bayise la chèvre magique no kuvuga ngo kuga umwana ni impene isi impene gusa ni impene y'igitangaza impene ije gukemura ibibazo byo muhira impene ije kumuvuza impene ije kumusomesha iyo mpene irafise agaciro kanini uwo mwana rera kuravuga ati erega ya mpene niyo yasomesheje ya mpene niyo yatumye ngira amagara meza kumbure na jewe nina sohoka nzokora umwuga nzana ikintu kinzanira amahera
yego no kuvuga ngo umwana acinjira ku ishure sinze ko twokwita nka gakado akaganuke ka mbere mu muha ice ba impene
tuyimuhageze mu wa kabiri muri rya shure ryo kwimenyereza cyo bita maternelle kwe kitu tayimuha mu wa mbere turabanza tukaraba neza mu wa mbere yuko imigambi ayumva umuvyeyi ayumva kuko hariho nibindi biherekeza mu kumushira mu ishuri abavyeyi baraza kurima mu mirima y'ishuri tubanza kuraba ko uwo muvyeyi afise iryo shaka ryo guhamvya abandi muri ico kivi cyo kurimira abana kugira ngo bashobore kuronka ivyo bafungura Inche gituma mwaka wa mbere abaye kumwitegereza amaze kuza agakwizera amategeko tukabona ko abishira mu mwete ageze mu wakabiri wa mwana tuca tumuha yangabire y'impene
hama muvuze ko mu kivi cyo kurima abavyeyi bose afite abana bategereza kuza kurima muri iyo mirima y'ishuri niyo izamfungurwa twabona ku mafoto muca mubagaburira
ego cyane abavyeyi baza rimwe mu ndwi umunsi wa gatatu guhera saa moya gushika saa yine hanyuma bakarima muri iyo mirima urumva neza ko abavyeyi b'abana barenga amajana atatu abari abavyeyi benshi bakubisa ikivi bagakubita isuka baraba bakoze igikorwa kinini mu masaha abiri amasaha atatu babakoze igikorwa kinini ivyo twimbuye rero nivyo duca tugaburira abo bana
hama abaheza bagafasha abo bana guteka nibo bitekera murafise abakozi babatekera n'abavyeyi
tugafise abakozi babatekera
ego
abo bavyeyi gusa baraza bakarima bakaza bakabagara bakaza bakimbura wanashaka ni nabo iyo stock bayijera bakavuga bati uyu uko twimbuye ibi byinshi reka tubiguze tugurishe hama turonke umunyu turonke amavuta turonke inkwi zo guteka ni nabo babijera turafise komite y'abavyeyi abo ivyo bimbuye byose barabipima bakavuga bati okay bazojya imisi iyi bazojya imisi iyi ibi navyo kumbuye bishobora kononekara ni twabibika cyane reka tubigurishe tugure umunyu tugure amavuta tugure amakara tugure ikintu gishobora gukora mu gikoni
yego tuzosaba abakunzi bacu baze kubagendera baturufatira ama video turaho ko vyifashe dusubire ku murongo wa telefone twakira Manase Manase itumvi itkumviteka ikaze Manase
yego mwiriho neza
turaho nawe wiriwe uherere he
ndi Kampala muri Uganda
Kampala muri Uganda kabazo kawe cangirirana
ndi umunyarwanda nakomeje gukurikirana ikiganiro neza ariko nashaka kumubaza none afite gahunda yabateganya kuza kwagurira no hanze y'u Burundi nangwa azagumye gukorera Burundi gusa niba afite gahunda yo kwagurira hanze igihugu cy'u Burundi yadusobanurira kugira ngo natwe tubimenye neza kuko nabona igikorwa ko igikorwa cyiza cyane
urakoze Manase reka akwishure
urakoze Manase uyu mugambi twawutanguje muri komini ya Rusaka uramaze gufata urumva ko abana bamaze gusohoka baje muri za universite uwundi mugambi ukurikirana gukwiza mu zindi ntara z'i Burundi muri komini zitandukanye kuko ibi bibazo biri mu Rusaka n'ibyo bibazo biri no mu yandi makomini bibazo by'ubukene ibibazo by'abavyeyi badashobora gushira abana mu ishuri kubera ubukene turagomba rero kubanza gutangura kuja handi mu gihugu cacu nitwabonaho naho bimaze gufata tuzoheza twitabe uzobakeneye gushira umugambi mu ngiro mu bindi bihugu turanzi neza muri Afrika cyane cyane ibibazo bihanze ibi bihugu bikiri mu nzira y'iterambere ni byinshi kandi birasa ni kuvuga ngo nimba vyakunzi wacu no mu Buganda byoshoboka rero nitwaheza tuzogutera kampo niwa uri hafi nawo mugambi ushire mu ngiro
ngira ngo ya ya Tomoke Uwimanase muri Uganda twakire Mataratara Claudine. Claudine ikaze ku ijwi ry'Amerika no muri Isanga.
Yego amahoro.
Amahoro neza. Uherega Claudine.
Ndi muri Rusaka.
Uri muri
Rusaka.
Imwaro yego. Wegereye ikigo Shekina.
Ego
nihondi.
Nihuri.
Nuko rero hanyuma tubwire ico kigura kibona urakibayemwo hari amakuru gifise ko
asha ni menshi cyane
ego yatusangize twumva uko bimeze urakirimwo ufise y'umwana
ego narahibarukiye umwana
warahibarukiye umwana
ego fashe nafashe inyigisho nibungenze muri cyo kigo cyashe kinasenga hanyuma nyangisho baratwigisha ibintu byinshi kandi bitandukanye twara haronke inyigisho z'ukuntu twoshobora kubyara ku rugero barashobora kudufasha baradukurikiranira amagara y'iwacu baratwigisha ukuntu twipimisha imbanyi hakiri kare baradufasha ibintu byinshi cyane baratujyana kutuvuza twe kare nta twari tuzi kwipimisha imbanyi twashobora kugenda igiri na vuke ariko twarashoboye kuronka inyigisho twaragiye igise nk'amezi abiri kwezi kumwe kuva unabimenye hanze nyinshi turazikurikirana baratujyana kwa muganga baratugirira ibipimo bitandukanye baratwigisha ukuntu two kubifata twe ntitwari tuzi no kuja no mu iradi ariko ubuye turamenya amagara y'iwacu ukuntu ameze n'amagara y'ikibondo twibungenze ukuntu bimeze.
Urakoze cyane kubidusangiza. Iraza kutubwira ico kindi gice cyo gufasha abafasoni twari tukiri mu by'abana ariko ntiwanamuramukije madamu Micheline ari ngahe yatugendeye ku ijwi ry'Amerika mukumurukanye.
Amahoro Mataratara umeze neza?
Ndabaramukije amahoro y'Imana.
No mu muhana n'amahoro.
Ego n'amahoro.
Akavuga abona ko ariko karagwa katanguye.
Ego n'ukuri birere ni byiza cyane ntihora.
Imana ishimwe.
Ego turatera ibigori.
Imana ishimwe.
Ego amen.
Nuko rero wari kuratubwira ati umwana wawe bisa nkaho wamwibarukiye ngaho ko waragiye uraharonkera inyigisho kuva aho umenyeshe kina n'imbere y'uko uhamenye ubimenya byifashe gute mu by'ubutunzi naho mu by'umuryango uwo mwana angana gute?
Umwana afite imyaka 3 n'amezi 6 umuryango uye twe turi ba mama muco turi umuryango uteye imbere cyane natwe abafasoni turashoboye kandi nta kintu twazishoboje nyine asha ubu turi ba mama muco
niko baca babita abafasoni bagendera muri Shekina.
Ego
tuzaza kubaraba mutwereke ingene bigenda ako kana kawe kitwa gute rero hama karamaze gutangura kuja kwiga
kitwa arakazari kade gatanguye maternelle
kandi kari muri Shekina
ya mbere kari muri Shekina
urabona ko kabikerebukiye karabikunda
ego cyane gose karabikunda kaguma karirimba paseri
hanyuma none
utwana usanga nyene dukerebutse
utwana two muri Shekina usanga
tumwiyumvamo
usanga dukerebutse naratubonye ku namenda turaba ku mafoto atandukanye urabona ko tunasa neza utwo twana.
Ego.
Nuko rero Mataratara wakoze kudusangiza ivyo uzi kuri Shekina tukwifurize kubandanya uranigwa mu byo urimo byose muri iyo migambi itandukanye. Mugabe imbere ko ndakureka uraja gukutsa kivina wewe.
Ego.
Hama umushinga ntahe wawe arabigushigikiramo mukavyumvikana byose nta kibazo.
Cyane gose n'ukuri imigambi aramfasha turashigikirana nyine mu migambi tuzatuba turiko turakora tugakutsanya ibivi n'ukuri arabimperamo amahoro byose twayifashanya nico gituma tuba duteye imbere nabo nyine kuko barabyumva bashinga nawe bacu yego kuko n'inyigisho zimwe twazironkera hamwe
yego
izo batumvise tukazibamenyesha n'ukuri bakabitahura yego
no kuratura mukiriza bo mama muco rero bose uti kwijwi rya Amerika urabatsaye integego
hari ica tavuze bakubajije bati wavuye he umaze gushika he vuga umugambi waranguye bivanye mu nyigisho waronse cyane cyane bivanye mu kuziganya no kuguranana
yewe nari narumubinyende ataho yishikanye turaje mu migambi yo kuziganya no kuguranana yewe narashoboye kuba no saba ingurane narateye imbere mu bintu byo kubaka inzu ndashaka no kuntambwe ndaronka n'igitungwa cy'inka uruhande nukuri muri iyo myaka itatu umwaka kugira kane ndahamaze ndabona ko mu myaka iri imbere ishika nk'itandatu indwi natwe tuzoba duteye imbere cyane
uti wubatse inzu
ego
bivuye
kwarubatse inzu bivuye mu kugura mu kuziganya no kugurana natwaraguranye ama tugenda tugakoresha wa mugambi wo kubaka ya nzu bintu bikaza birajya mu ntumbero tukadandaza tukunguka ama ya nzu ikabandanya iduga kuri ya mafaranga twagenda kugurana mu byo kuziranya no kugurana
mugurana na hagati yanyu bigenda gute canke muja muri mu kigushe kinabakabaha amafaranga mukazobasubiza mugurana na gute
oya twebwe turagenda tugagenda tugira umugwi w'abantu nka 2022 turi kumwe muri Sekina Center hanyuma tukagenda tukaziganya nk'amafaranga ashika nk'5,000 cyangwa ari munsi hamanyanywanyi ayo mafaranga turose tugahita tukayaguranana ku munywanyi ukamugurana akagenda gukora umugambi yifuza amakazana y'amafaranga y'iwanyu umwaka uheze mugaheza mukagabura natwe rero amafaranga uyifashemo neza ukagenda nko kuyadandarisha urashobora kunguka hanyuma ugakora umugambi wose wifuza atawukomeye amashi
nuko urakoze cyane numva hari abafaso n'ibintwari kuko kera ntitwari tumenyereye cyane baruguru bubaka inzu urumva kumva warashoboye kubaka inzu n'ikintu cyo gushima cyane
emwe nukuri ndashima ndashinga intahe n'inka narayirose ku ruhande ubuye turaronkana neza bigenze neza
kandi urumva n'impene uri mukuronka kubera arcade niyagera mu wa kabiri bazuca muha impene
yego nagiye barampaye baraduhaye tumaze gusohoka inyigisho barazikurikiranye neza baraduhaye impene yego ubuye ziriko ziratera imbere
yego nuko
turabona ko imbere ari heza
urakoze cyane gose
yego namwe murakoze
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho imwaro duce twakira na Didier ku yindi murongo wa telefone Didier kaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga
alo
ego ikaze Didier
ego muraho
ego turaho herere
semerereye ku muzinda
ni muri iruhande ya za Cibitoke
aya no kuvuga semerereye muri zone Maramvya
ego
mugabo turi kote muzinda
nuko rero ikaze muri Isanga twagutumira uno munsi madame Micheline kugira tubwire ivya Shekina akabazo canke intererano
bo intererano niyo namuha
yego
kubera ibyo yakoze byose ni byiza nibyo nasomye kuko jewe navuga ico nasomye kuko sinakurikiranye ikiganiro ejo nasomye byose nabonye ibyo yakoze ari byiza kuko urabona bafashijwe ni benshi ama n'ikindi yobandanya akora umugambi nk'uyu kaguka nk'uko yatwaye FVS FVS amaze Burundi urabona ko yatanguye ikintu gitonya mugabo ubu bageze ku bintu bikuru bikomeye bose ego
ngira ngo intego umuteye arazumvise
ego cyane urakoze butwifurije neza kandi natwe n'izo ndoto zacu mu kwagura ukaja mu yindi mihango
mubandanye mukore nka kujya kwa FVS amazi Burundi murabona ba space bageze kure namwebwe ndabatse intego mubandanye ndahazi hari abantu b'incabwenge cyane kandi abantu bakerebutse
murakoze
Murakoze ego nuko rero mukanya mataratara yatubwiye ikintu acira twugururira igice cha kabiri cy'ikiganiro kuko urumva ubwa mbere twari ko turashimikira cyane kubana ariko harimo abapfasoni harimo abatandukanye mugi imbere ko duca tuja kuri ivyo imigambi yindi atari y'abanyeshure Shekina musiguru bwa mbere mwasigwe ko bifatiye kuco mwifuriza abantu ku ijambo ry'Imana muremera muravivugira umwana hari dinari nda kuba yegukiramo kugira ngo yige muri Shekina canke uwari we wese akwije ya bya bisabwa kuba avuye mu ryango tifise yagize iki ntimuraba hasengera habe namba
oya ntituraba hajava umwana we wese arahawa arahabwa kaze ni kigo cyuguruye ku bana bose tutafatiye ku kumyizerere yabo
kandi harabarara buye
oya barigirwa barigirwa gushika ku mugoroba abo bakuze bamaze kugenda mu mashuri ya bisumbuye ya secondaire abo barabandanya bakashikana no ku mugoroba
izamfungurwa amafungurira ni kanga
ni kabiri ku munsi bafungura mu gatondo baganwa ubuyi bagishika hanyuma bagaza gufungura saa 7 ivyo ku imfungurwa zikwiye kugira ngo bace babandanya gushika ku mugoroba
ego nuko rero turakira Menedora nawe imbere ko duca tuja mu gice cha kabiri kiza gushiga imikira ku yindi migambi atari abanyeshure Menedora ikaze kujugira Amerika
Hello.
Ego Menedo ikaze kujugira Amerika.
Ndabumwe.
Umeze gute ka Menedo?
Meze neza cyane.
Kumenga kajuka ari hasi.
Oyaye.
Uri hehe wererehe muri kano kanya?
Mu kigo cya Shekina.
Nawe uri mu kigo cya Shekina.
Ego.
Duhava twibaza ngo ijugira uri ri hasi kubera ukumbuye Michelle ariko twamukuzaniye mu kumburukanya.
Amahoro Menedo.
Amahoro neza.
Urakomeye imeze neza.
Ego.
No mu muhana muze neza umuryango.
Ego tumeze neza.
Abana batanguye neza amashuri.
Ego na mahoro namwe none.
Ego turashimye. Urabahaye makaya kwiye baje kwiga basa makaya kwiye.
Ego.
Imana ishimwe.
Ego
Menedo nawe rero imigenda ni mifitanye na Shekina ihagaze he ku mwana yiga yo canke ku migambi ukorerayo
ihagaze kuri ivyo vyose kuko jewe imigenda ni mifitanye na Shekina hari umwana nibarukiye mu kigo Shekina ku mugambi twite w'umukenyezi yibungenze n'amagara y'umwana rero uwo mwana yaravukiyeho uye yaratanguye ishure ari mu mwaka wa mbere umba idinyaka indwi ari yondi rero umwana mbona te imbere neza kubisanzwe mbona bimeze neza
haheze imyaka indwi utangwe kuja muri iyo migambi yabo itandukanye ubuzima bw'imbere y'ukumenyana na Shekina n'inyuma yaho ubu tugeranije tugira gute
ubuzima bw'imbere yuko tumenyana na Shekina jewe nari umukenyezi akenye cyane acharaza umudamu umwe aratubwira ati arambaza ko nibungenze ndabimubarira arambwira ati hariho umugambi twiteho umukenyezi yibungenze n'amagara y'ibondo ati sindi kora kujamu ndamubaza hamashanda arambwira ati ndamubwira ko nashobora kujamu hanyuma rero naratwandika turaza muri uwo mugambi barasigisha ibintu byinshi bijanye no kwiteza imbere kuri mu turima tuboga nyene ibintu bidufungura tumeze kugira tumere neza baratubwi twigisha rero ingene bo tuvuza yewe sinari nzi kugirisha ekogarafe kubera ubwo bukene sinaronka ayo mahera yo kugirisha ekogarafe ari hama rero barampimisha imbanyi muri ekogarafe inshuro zitatu zine ndanagwara barambuza baranjana ni Bujumbura nahi Bujumbura nka naho nari nzi rero cyangira amagara meza uko
hanyuma ikibondo cawe wibarukiyemo ni wo wa mbere ucanga warufisa abandi mbere kugira twumve ko hari habandi bari barize mu yandi mashuri mbere yuko umwana wawe aja muri Shekina
oya si we wa mbere ahubwo ni agira kangahe ni we wa nyuma
ni we wa nyuma iyo uravye none abandi bize ku yandi mashuri atari Shekina no yize ku ya Shekina hari ubudasa
Onye yize kuri Shekina jembo numenga hari hakarusho cyane kuko wewe kubatanguye matarinere atera buwa mbere mubi byo ntazi n'iriko birabu uyu ariko naraje kuraba amanota naho nyene nabonye bimeze neza cyane.
Hamukibona gute mu myaka 10 iri imbere bice muri Shekina?
Jembo numenga ndoba ndi mukenyezi yifashe.
Yego. Nuko urakoze menede gira umunsi mwiza.
Ego.
Utiramukize aba pfasoni bose bari ngaho imwaro aho muherereye.
Ego.
Ego. Twakire Lucky ku yindi murongo wa telefone. Lucky kaze kujugya America.
Ego
herere Galaki.
Mu Rwanda mu burasirazuba mu karere ka Nyagatare.
Sinzi gituma ntariko ndakumva neza, urashobora guhagarara neza aho uri usubiremo ikibazo twashaka kubaza uyu mumama.
Ufite icyo kigo na jambo
Lucky umbabarire sinda kugumana kuri telefone ko numva telefone yawe ntituko turumbikana, ariko ukora ibi kose akabazo kawe numvise mu Kenya nimba hari ico leta y'u Burundi ibafasha Madame Micheline akabazo ka Lucky mu Rwanda.
Ego cyane urakoze Lucky. Ego leta y'u Burundi iradufasha kuko irashigikiye umugambi bwa mbere, hanyuma programme dukoresha muri iryo shuri ni programme ya leta. Bisobanura yuko baratuba hafi niyo habaye amahugurwa y'abigisha n'abiwacu barajamo. Rero baradukurikiranira hafi kandi turabibashimiye. Mbese baramaze no kuduha agashimwe. Ego twaronse ubushimwe butari buke, twaronse ubushimwe kuwateje imbere komine yabo ako gashimwe bagakaduhaye araheze nk'imyaka yari mu 2018, hanyuma bagaduhaye n'akandi gashimwe mu 2023 kuri wa munsi mukuru mpuzamakungu w'abakenyezi. Aho bakaduhaye kubera guteza imbere umwana w'umwigeme ku ishuri, kubera abanyeshuri bacu 60% n'abigeme dushinga imbere umwigeme cyane, kugira ngo umwe wa mwigeme yari inyuma wa mwigeme atashobora gukwikira amashuri cyane cyane muri rya bajya bava mu mihana ya ruguru. Kenshi usanga bashira imbere yuko aja kurongogwa cyangwa aja gukora ibikorwa byo muhira ntibamureke ngo aje ku ishuri. Twe twaje tuvuga tutumunye mukobwa mwigeme mureke aje ku ishuri, arashoboye kandi vyukuri baramaze kubona ko ashoboye. 60% rero naba abigeme bacha baduha ku gashimwe rero kubera guteza imbere umukenyezi mu kumuhimiriza kujya ku ishuri, hamwe no guteza imbere abakenyezi mwe wa mugambi wo kwisununura wo kwiteza imbere. Ego ako gashi utwo nuko dushimye tumaze kuronka, no kuvuga ngo leta y'u Burundi irashigikiye kandi irashima.
Ego nuko hanyuma rero Madame Micheline, abapfasoni babiri twavuganye bavuye muri Shekina buguruye ikiyago kindi. Umuntu yagira ngo Shekina ni ryashuri gusa, ariko urumva ari imigambi myiza. Muranafasha abapfasoni bafise inda tubwira imigambi yindi itandukanye ikorerwa muri Shekina kugira ngo twumve ibindi bihakorerwa atari ishuri ryanje muhiri wanje nk'uko mwabyiza.
Iyo tuvuze ngo ishuri ryanje muhiri wanje, ni ukuvuga ngo uwo mwana turamufasha ku ishuri ariko turamuherekeza no mu mihana. Dusha turaba rero none mu mihana ubuzima bwe bugizwe n'iki? Bugizwe n'uko akeneye icyo afungura, bugizwe n'uko akeneye kwivuza, bugizwe n'uko akeneye ko muhira bamuherekeza bakamuha uburyo bwo kumusomesha. Hari imigambi rero twasanze idashoboka tudashizemo umugambi wo gusomesha abana tudashizemo nibigize uwo mwana ubuzima bugize uwo mwana amagara meza nico kintu kiza ubwa mbere namagara meza kuri uwo mwana kugira ngo ashobore kwigatazogira amagara meza dusubiye inyuma twasanze uwo mwana kenshi benshi bari bagwaye amakwashiroko gufungura nabi ngwara yo gufungura nabi dusubiye inyuma dusanga namagara makafisi nuko umuvyeyi aguma vyara ningugana ningoga ataronka n'umwanya wo kuruhuka no kuruhurira uwo mwana ngo amwiteho abanza afungure neza duca tubona ko naho twiko turasomesha uwo mwana arasiba kenshi areze muri umuna wiwe canke kuko mama yagiye kwahira icyayi kumunsi wo kwahira icyayi agaca asanga uwo mwana arasiba kwishura duca tugaruka tuti nitutafasha uwo mwana mu magara meza no guhimiriza abavyeyi ivyo kuvyara ku rugero cyane cyane no gufata responsibility ni kuvuga ngo ukamenya ko ari inshingano y'iwawe kurera umwana k'umwana atagera uwundi ahubwo ari wowe wagera wowe wabavyaye duca tuzana rewa mugamba ba wumvise bavuze aho irondoka rijanye n'amagara meza turabigisha tukababwira amagara yabo gupimisha kugira ngo bikunde wa mwana gume kwishuka twakire dushiraho uwo mugambi duca turondera abakenyezi bibungenze abakenyezi bakiri bato bageze babandi baguma bavyara kuko hagi usanga baje kwishure harimo abaciye no kuvuga ngo harimo abahejeje kuvyara ducage dufata tuti duhere hasi duhere kuri bake bake tubona bafise imbanye tubigishe uwo mugambi nabo bagende bigisha abandi naho rero twahuye na Menedor naho twahuriye na Alice muri uwo mugambi wundi mugambi dufise nuwo gutuzana gutanga amazi meza mu mihana ariko byabanje guhera mu kigo kuko twege tumaze kugira umugambi wo kurima no kugaburira abana hageze kubiteka twaragize ikibazo twagize ikibazo cy'amazi meza ducagire turaja kubondera uburyo twozana amazi meza twarimvye cyo bita forage hama tumaze kuyaronka duca turavuga tuti n'uyu mwana zanzokaza aho gazimusinzikaza agasiba no kwishura amagara yo agasinzika rika turabe uburyo amazi yo mushikira meza ducagire dutangwa gutsiraho ama robinet public communautaire abana mu mihana batashe baronka amazi meza wundi mugambi no guteza imbere mu buryo bufatika bakaronka amahera bakaronka uburyo bwo gusomesha uwo mwana naho rero dutangiye iyo mpene irazana amase barayorora imaze kugwira bagashobora kuyikorako bakaraba ikibuze kugira wa mwana abandanye ishuri bagashobora gukuramo amafaranga umukenyezi twasanze ari inyuma bavyivugiye ubukene bwaramwishe agasanga kandi yikora kuri wa mwana w'umwigeme kugira ngo amufashe ibikorwa agume mu mirima kuko nta wundi afise amufasha tuti rero reka uwo mwana aje kwishura nawe tugomba turabe icyo guteza imbere genda mugende mugurana muje mu migwi yo kugurana no kuguranana hama murabe yuko mwakwiteza imbere kandi vyarafashe harabamaze kugura inka harabamaze kubaka amazu harabamaze kugura ibivi byarafashe umukenyezi burya arashoboye iyo yegurutse amaso akabona uw'umuhubura akamugirisha inama nuko arashoboye icyo nkundira kandi umukenyezi iyo aranguye imigambi ntarangura imigambi yiwe gusa ni imigambi y'umuryango icyo genda gikunda cyane kubona ca yiyumvira gusanura inzu kubaka inzu kugura inka kugira umuryango utera imbere niyaguze ikivi ntavuga ngo ni kivi kiwanje ni kivi cy'umuryango naho rero iyo migambi yose yaje kubera iki ko bikunde wa mwana abandanye ishuri niyo umwana ari hagati y'ivyo bintu byose uwo mwana rero kugira gume ku ishuri nuko haba no kumuhegekeza mu muhana
yego
ku ishuri ryanje muhira wanje
ko murakoze cyane gose twakire muhinga bw'ivyuma izina bambare sinaryumvise nkari hindukiza uze kunyihanganira numvise umengani ejo ntanke igate ikintu nkico uratwumva
amahoro neza
eko izina rya untunge uri insubire mu muhinga bw'ivyuma sinaryumvise ko bari imbere nitwa gute
nitwa Nizigimana Egide
Egide umbabarire Egi urumva ko narinda kwise igate nsubira kwiza
murakoze cyane
uherere hega Egi
Murusaka imwaro
no musa imwaro twagende
nuko Imana ishimwe ahubwo Imana ihabwa icyubahiro kubona mwagendewe n'abanyamwaro
abanyamwaro no musa tugende kera bavuga ngo ni mu by'amafaranga mbwa buturi munyigisha Nuko rero iji ikibazo no musi twagutumire Madame Micheline ko tugize imana tuyiriwe duhishije uri ngaho uratubwira nawe icunzi kuri Shekina akabazo mgabo kari ka kuzindukanya imbere ko tuza kutusangiza ibyoze kuri ico kiko
murakoze cyane je muri usangi no kumutera intege vrema no muvyeyi yo gutegwa intege kuko nuko nubwo bavuze ko iwabo imwara iwabo w'amafaranga barabeshe baratubeshe iwa mwaro ni wabo w'ibikogwa uwo muvyeyi ni mboneza cane mu iterambere rya novuga iterambere iryo ivyo twakwita mu kirundi iterambere shikira umwene gihugu kuko aho mbaye ndiko ndaraba nta muntu wundi yari bigere yumvira kwiryo kwiterambere nk'iryo tubona uyu munsi umunyagihugu yobava nko mu yindi ntara dufata akarorero nka Bujumbura twegeranye ariko ararengana uretse naho yobatahareye canke yobata atararunko mugambi kuja mu mugambi wo gufasha abavyeyi umusara
Ejide turacari kumwe Ejide numva i telefone kura twumva Ejide aga telefone kiwe karagiye muhinga bw'ivyuma baramutu ugarukanira kugira ngo abandanye heza nari kutsima kumenya nimba hari nawe warereyeho canke kimbgani yagaruka ntaco turaza guca tubigarukako hanyuma rero amabavu mufise amavu sinzi ko ingorane muhura muri iyo migambi yanyu itandukanye numvise umenga ni byiza ariko turi mwisi usanga uko biri byiza hariho n'imiruho bizanana navyo ibibabangamiye iyo migambi yanyu kugira ngo ishobore ku hari ingorane muhura nazo
ego cyane ingorane ya mbere no guhindura ivyumviro kuko kugira ngo uyungire muri uwo mugambi n'ukwizera kushoboye ukava muri bya bindi bya sinshoboye canke ni naka yabigize canke barandenganije ukemera ukafata mu minwe ubuzima bwiwawe kavuga kuti aha rero na jewe ndahagurutse kugira niteze imbere nukuvuga ngo birafata umwanya kugira umuntu mwumvishe yuko ashoboye cyane cyane turabye ubyiyumviro twebwe dufise bivanye ni na culture yacu umukenyezi ari gihe uwumva ko umengo nawe uri icinyiza tube turaretse abandi ko boba baragucinyije ariko kandi bifata umwanya mugabe iyo bimaze gufata mwumvise ko ahaguruka akiteza imbere hanyuma namushinga akamushigikira twebwe rero nta mugambi dukora tutabanje kumva ko umushinga nahe nawe ashigikiye uwo mukenyezi kuko uri kurasambura ibyo rero naho ubona bifata umwanya kugira ngo bashobore kwinjira intambanyi urumva ya mbere nivyo vyiyumvira guhindura ivyiyumvira wewe uri umukenyezi hindura ivyiyumvira nawewe mushinga ntahe wiwe hindura ivyiyumvira mufate ubuzima bwanyu mu ntoke hama mu buhindure nta muntu azoza kubihindura atari mwebwe nyene aho rero bigafata umwanya nibaze ko naho twoje gutangurira handi duhera kuri izo nyigisho ibyo rero bizofata umwanya ikigira kabiri turacabangamiwe n'ikintu cyitwa kutagira umuyaga nkuba n'ukuri ikigo kirateye imbere ariko dukoresha wa muyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba iracyazimbye icyo bita amabateri birazimbye gose ugasanga bidutwara uburyo bwinshi hariho nk'ama ordinateur twabitse ibyuma bya nyabwonko twabitse kubera ko bidashobora kuronka umuyaga nkuba ukwiriye wo mu ishwarara y'izuba twarashoboye kwimba amazi akoreshwa n'umuyaga nkuba umishwa rayizuba ariko iyimvura iguye nkubu giye gutasura n'ukuvuga ngo amazi arakena amazi abamake kubera ya mishwa rayizuba ntayiriho tugasaba rero twifuza yuko twoshobora kubona umuyaga nkuba umwe utangwa na rejidezo dushoboye kuronka umuyaga nkuba n'ukuri twotera imbere gusumba aho tugeze uyu munsi turagomba kuzana amahinguriro mugaye mahingu gatamu ya gankuba ntibikunda turashaka gushyiraho ibintu bishobora gutuma ico kigo gitera imbere kikazana uburyo burushiriza gushahiriza babana bakaronka ibyo bakeneye byose kwishura mugabo uburyo bw'amatara butabonetse ni kibazo gikomeye cyane turatera kamo leta tugatera tubamaze kwandika makete kuri kwa kutwara rejidezo baramaze kudufasha tubamaze kwishikana kwa guverna imyaka yose tumaze tuguma dusa umuyaga nkuba umuyaga nkuba kandi iryo terambere no kuri ryoshika kure turonse umuyaga nkuba ngizo izo ntambamye dufise ahanini hanyuma ikindi nuko ubwinshi bw'abakeneye kwinjira muri ico kigo ariko twege ntidushoboye gufata bose navuze ko hiyandikisha amajana abiri ariko tugafata 35 nico gituma tugera tuti harakwiye abandi boza canke tukamultiplia tukadiplika kugira ngo abana benshi bashobore kubenefisia canke bashobore kwinjira muri uwo mugambi ngijyo intambanye nyamukuru dufise
hambavu izo ntambamiga madame Micheline Yusuf Jamas nyuma muri 2011 turanakwibuka abana bamugisagara bakera tukubona ufasha mwibarabara ukaraba nka iyo wavuye naho ugeze umwana wa mbere wishimiye ukatubwira inkuru yiwe we yivuga gute muri make umama wa mbere wishimiye uwo muvuga gute muri make nubwosha kugahera muri bamwe batangura kerutse urafasha mu ibarabara
ubwa mbere na mbere uwo mwana aratwenga aranezerewe icyo uvuga mu gifaransa un enfant épanoui igihe jewe namubona ari yijiriwe ijiriwe kubwa impamvu y'amagara make yijiriwe kubwa impamvu y'ukutamenya kazoza kiwe ariko uyu munsi aratwenga aranezerewe iyo muhaye ijambo nawe nyine urabona ko afata ijambo ariko kare tugishika nta jambo yashobora kuvuga uwo mukenyezi nawe nyine ni nkuko nyine ni umukenyezi yari yizinze atazi ejo uko hazoba hameze ariko uyu munsi urumva ko akubyira ngo mu myaka ibiri mu myaka itatu mu myaka ine nzoba meze gutyo arafisi igicapo cahari na hazoba rejo ariko tugihura nta gicapo yarafisi naho rero jewe mbona uwo mukenyezi uyu munsi ni umukenyezi w'imigambi akubyira ngo aho bukera nzoba ngeza aha nukuvuga ngo bahora bantangaza na jewe nyine bahora bantangaza cyane kuko mugashobora kwicarana ukakubyira ngo ngo nchuti yanjye ngo ejo ngo ndiko ndagira gutya na gutya kugira ngo ejo nzoba afisi inka urumva ko twe twabahaye impene nta nka twabahaye inka yavuye mu byo bagiye baraziganya kandi akabigirira umugambi aravuga ati mu mwaka umwe nzoba nguzi inka kandi bukeye nkayibona nkayibona ko
yari
ati nzoba nubatse inzu bukeye nkayibona ati nzoba naguze ikivi bukeye nkabibona umugambi uwo munsi mbona umukenyezi w'umugambi biraryoshe cyane
nivyo gutera intege twakire na Paul ku inzi murongo wa telefone Paul ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga
yego
uherehe ga Paul ucuduzi cyo kugira ngo dushobore kumvikana
oje
uherehe ingozi ego akabazo kawe canke intererano
nera naho ko kwa komo kumutera intege kwera n'abantu bakabashaka izo bintu kandi nubwo bafise bakanafise uburyo mugomba kusha kwitanga bakabashaka kwitanga no ku bantu mutazinanye mutagize ne bakashaka kendera cerekana ubonabo nabo usanganya abantu bake kuna kujisi kwa kunga kikuraje alawe ni migambi yongezemo kwa ngo kondike wawa natowa watu wa shure kwa kwa kusuno noro
kura koze polo nga hui ngoze ugirumo simenza ego soma ivya Shekina tugarutse kuri babana no mwishure nabonye ko Shekina abana bigayo baraza imbere mu manota meza apana kuri mwaro gusa mugabo no mu gihugu cyose umuntu akibaza ni gute imwaro umwana w'imwaro nshatse kuga ko abaruguru bataba bari ko bariga ariko kera twa abantu babona ko ibujumbura ariho hava amanota meza gusumba mugabo hari habana benshi bari muri Shekina basumije amanota abana bibujumbura ibanga ni ryahe mu nokuvuga ngo hariho ikintu ki cyagenze gute
ibanga nuko gukurikirana uwo mwana no gushika mu muhana ijye n'iryo banga rya mbere ryatumye uwo mwana ashobora kubandanya ishuri kenshi na kenshi bakira hagati canka gasiba asiba kubega ikasiba kubera zangora yagwaye ntiyaronse cyafungura yagiye gukubita isuka kugira ngo acingero ugasanga uvyo kwiga ntiyabishize imbere kuko afise ibindi bibazo bimuremereye ariko twege twaramure mu bibazo vy'imuhira uwo mwana rero acashobora kwikonsentre canke akaronka umwanya ukwiye wo kwiga ikigira kabiri kandi wa mwana ntataha afungura muhira wa mwanya wo guta wo gusubira muhira abari ariko ariga kumugoroba gushika kumugoroba nuko uvuga ngo hariho umwanya munini cyane abari kwishure kuva mu samoya gushika isaha 11 n'inusu umwana turamufise imbere yacu turamufise kandi ariko ariga turamufise kandi ariko arafungura turamufise kandi n'amagara yewe turayacungera ico ntavuze nuko hari umuganga aza rimwe par ku trimestre kugice aza gusuzuma amagara yabo urumva ko umwana tumukurikirana cyane ntacyo buza ko ashobora kumenya turafise n'umuntu aza uwo wita accompagnateur pédagogique n'umuntu aza kugira ngo afashe abarimu kugira ngo bagume bahugura ubwenge bagume bamenya bagume bimenyereza kugira ngo batange ubumenyi bwiza bimenye bugezweho ubu nawe nyine araza akaza gatatu mu kwezi ivyo byose ubifatanije rero ni ngombwa ku mwana amenya ni ngombwa
birumvikana hama none ikigoshe kina mu myaka iri mbere itanu iri mbere hariho abanze kuri Facebook muraza gucesha kwa maso ariyo nkabavuga ati kuki mutari nko mu buke canye mutari nka handi muri bona gute muzomara inyota bo bipfuza yuko muja mutsindi ntara ga madam Micheline
ego cyane twabanje kubaka ico nita ni nk'umugambi pilot w'akarorero kugira ngo turabe ko bikunda hama turabe tubanze twipime natwege ku munzane turabe aho twavanye abantu naho twabashikanye aho twavanye uwo mwana aho twamushikanye aho twavanye umuryango we naho twamushikanye uyu munsi ntankeka biraboneka no kuvuga ngo harageze ko tugenda mu yizindi komine mu zindi ntara harageze rero tugatera akama abantu kuko twege dufise ubumenyi twakoresheje tugomba gusangiza abandi mugamo sitwe tuca tuza tukabikora n'ukuvuga ngo turaguherekeza utwereka abo duha izo nyigisho utwereka uwo mugambi ho tukorera hama tukaguherekeza mugabo duriko duhubura abiwawe abo ngaho muri iyo ntara kuko sitwebwe twoza kubishira mu ngira twifuza rero abandi boza bakatwegera bati yamara twebwe turafise ahantu twoshobora kubaka iryo shuri wo duherekeza twebwe tubiteguye kubaherekeza
hama mukurindira gutyo bamwe nabo bahejeje uwa 13 ibya kaminuza gutari project ya kaminuza hari umugambi wa kaminuza Shekina umwe muri ko muri baza kugira ngo bazohere muri maternelle bakiri bato barinde bashika basohokere muri yo systeme nkuko bavyita mu France
twebwe icyo tumaze gushiraho numugambi wuko abamaze kurerera muri secondaire abana bagomba begereze kujya muri za université hari umugambi twashizeho gukorera hamwe bakarima bakorora canke bakimbura bamaze kwimbura amafaranga yose bagashira mu kigega aya mafaranga bashize mu kigega ni yazoherekeza wa mwana gusomesha mu kaminuza twebwe mbere yo nta kaminuza twiko turabona muri iyi myaka ahubwo turiko turabona kugwiza ico kigo gifise kuva mu ntango muri primaire muri secondaire tugomba ko hatangura baze nziza kuko burya kaminuza uyishizemo umuntu atatanguriye neza hasi nta usutsanga ari vya bindi usanga bituma tutaronka ya karite bwa bwiza bwa buryohe bwa bw'indero twegereye twumva dushimikaho cyane reka tubanze tugwize tugwize abana basohoka binjira muri za kaminuza kuko za kaminuza ziracyazira hari sinke zigahari ha kugwiza za kaminuza ahubwo tugwize abazijamwo bafise ubumenyi bukwiriye ufatitse iwacu hariho ni intuzi nziza university nziza ya mwaro umuntu yofuma ashimika cyane kuri iyo university kugurura ibindi bisata hanyuma biwacu bakinjiramwo mugabo tugwize hasi hasi ni uhamaze kononeka tugwize baduge binjire muri university bafise ubumenyi bukwiriye canke baje gukora imigambi yabo bafise umunyi ukwiriye si bose bateza kwinjira muri university
eko nuko rero madame Celine barandereka akajambo kanyuma mwobwira abana banyu mwasiga imwaro imbere ko muzoza kubasanganira abavyeyi bariyo muri rusangi nabumvirije kino kiganiro baba indongozi baba batandukanye ko baka kugira ngo dusoze
abana turababwira ngo umwaka w'ishure watanguye gukora cyane barabizi neza kwariyo ndirimbo yacu gukora cyane ntacho babuze babayeho neza bafungura neza birirwa ku ishure bafise abigisha bakwiye basibikoresha bikwiye tubasabye umwete wo gukora cyane ntibasamari hama bibuke cha kibanza cacu ko camari kibanza cha mbere
murakoze cyane madame Micheline barandereka mwakoze kuwita butumire bw'ijuru rya America tuyifurize kwandanya muranirwa mu byo murimo byose ejo nitwongera kubitura muri Shekina muzotwita
mwakoze cyane mwakoze kutwakira muri studio yanyu mwakoze no kutwakira Washington
murakoze muri studio y'indwi mari 10 na Diane nahaje kuri micro nabategure nongera ndabashikiriza muri sanga y'uno munsi muhinga bw'ivyuma yakoze Nadia Tahana engineer Cornelius twakoranye twemi twifurije umunsi mwiza
tusikilize sauti ya America yeah.